umukuru na nikira Burundi afata kuruna narongoye muri kino kiringo cyo kwitegurira amatora ruriko ruhohoterwa n'umugwiseni utegura amatora niko aroyize bari cyako barurongoye yabisiguye mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere akarisomera amenyesha makuru ugana bari cyako yadondaguye ingingo z'ubwizo nshingiro ryo Burundi zigenga imigambwe n'ibwirizwa bitunganya amatora zivuga ko umugwiseni utegerezwa gutegura amatora atamusunikanuro yemwo kandi wigenga wubahiriza bose kandi yataka mwana wa mamushizemwo mu kiganiro yahaye amenyesha makuru yemeje nyabuna ko intumbero ya seni ayo gukuru na natwara mu ihiganwa
iki turabaza rero nuko dusanga iyo seni nyene yagomba kubahiriza amategeko ari iriko irayarenga mu guta intonde zacu z'urunanikira Burundi ikazanka guhera kuwo twatwazize imbere kugira ngo yitoze ku rwego rw'umukuru w'igihugu igacisubira ikazanka mu ntonde z'abashinga amateka ikongera ikazanka kandi mu ntonde zabo tubereye bahantu bajambo mu makomini bikaboneka rero ko atakindi kirazishinga atari gukura ubwo runanikira Burundi nyihiganwa
ariko umugwisanuro hakana ivyo wagirizwa n'urwo runani rutavuga rumwe n'ubutegetsi Pierre Claverkazi hise umukuru wabo yabigarutse ko ku munsi wa gatanu w'indwi heze mu nama yagiranye n'abanyepolitike n'abakuru b'imigambwe
iyo ubonye ingingo ifashwe muri seni itagushimishije uca witura sentare ijejwe kubahiriza Nukuri nta ngorane mufitaniye n'umugwiseni nta ngorane ndabisubiyemo runanikira Burundi mufitaniye n'umugwiseni nibaze kutwumvikana nta ngorane dufitaniye n'ukuri mugabo ivyashitse ari dosiye banse amadosiye batayemeye ngaha muca mwumva kandi biri mu mategeko n'ahandi n'ukuri kuva wiko tubafatiye dufitaniye ingorane sivyo ntidushobora kugira ingorane n'umugambwe n'urunani n'iki Ejo ndashobora kumva ko ingingo itabinezereye nibyo mugabo twibaza yuko ingingo ari ingingo ivuye mu isuzuma amategeko ategekanye ibintu gutyo nicyo gituma kuri twobikurikira tukabikora uko bitegerezwa mugabo ntitwibaze ko turafite ingorane n'umuntu kuko nivyo kumvikana gato
mugabo baricako ntashyira amakenga kazi hise yanagiriza gufata ingingo atabanje kugisha inama abandi bakomiseri ba seni
ndewe ndabasaba ahubwo mugende mumbarize seni ishidukohora muyimbarize ako kageso kabi yiriki agakura kandi muyihanure yisubire ko mudufashe yisubire ko kuko ibintu bikirakora ntaho byakabaye kandi rero n'ikindi gitangaje izi nkingo zose za seni zifatwa n'umukuru wa seni wenyine na kamaramaza tarigera tubona mukumva tutitoje mu makomine mu gihugu n'umugwi seni niwe uzobutumye urunanikira Burundi rutitoza mu makomine no mu bashinga amateka mugamo bashinga amateka turizeye ko senari bayizuze bashingiye twe turayizeye kuko twasanze ivuga amategeko niyo yasoma izovuga amategeko
senari yubahiriza ubwizwa nshingiro yoka nayizeye umukuru w'urunanikira Burundi ku munsi wa kane w'indwi iheze yakomoreje uburenganzira bwo kwemererwa kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu kubuza Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi rwashyize imbere nk'umukandida mu gihe seni yari yamuhebuje ujuje byangombwa ingingo za sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro ntasubirwamo mu Burundi eroje wikaneza ijwi rya Amerika.